Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu Kirwanda. Mbere beneza nchuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mu Rwanda igisagara cha Kigali cyategetse imiryango igera ku 3000 iba mazu yubatse mu buryo bushora kubamwo intambamyi kuyavamwo imbere y'impera z'ukwezi k'umunani.
Iyo usenyeye umubyeyi usenyeye n'umwana uba kuba abo bantu bose barimo kwangara barimo kurwara bwaki nta mafaranga barimo kongera kubaha y'ubukode barimo barara mu mikoki mu bishanga mu misozi n'ukuvuga ngo dufite ubwoba kuko nta gihe runaka kigaragazwa cyerekana ko abo baturage bazaramirwa.
Uyo ni umwe mu banyagihugu baba mu karere ka Gisozi mu gisagara cya Kigali. Mu Burundi amashyirahamwe yigenga asaba ishyirahamwe mpuzamakungu ni n'igisata cy'agateka kazi na muntu ku isi kongereza ikiringo cy'intumwa idasanzwe ya ONU ku byerekeye agateka kazi na muntu. Muri Zimbabwe abanyagihugu barindiranye igishuka cyinshi ibyavuye mu matora. Abajeje umutekano biriwe bazibiye amabarabara aja ahakorera umurwi w'igihugu ujejwe amatora. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntiyagira muja mu kanya. Aya makuru tuyatangure ku Rwanda. Umuyobozi w'intwara miheto murambarira aya makuru tuyatangure bavugwa hirya no hino ku isi. Muri Zimbabwe abanyagihugu barindiranye igishuka cyinshi ibyavuye mu matora. Abajeje umutekano biriwe bazibiye amabarabara aja hakorera umurwi w'igihugu ujejwe amatora. Kuzibira ayo mabarabara zibukije imyerekano ikomeye yakurikiye amatora yaheruka muri ico gihugu mu 2018. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Diane Ninahazwa.
Umurwi utunganya amatora muri Zimbabwe wavuze ko umugambwe uri ku butegetsi za NUPF watsindiye intebe 38 mu nama nshingamateka urunani ruza imbere mu batavuga rumwe na leta narwo Citizen Coalition for Change ruronka intebe 32. Umurwi utunganya amatora ya Zimbabwe nacuravuga ku biharuro vy'imfata kibanza kubahiganiye ikibanza c'umukuru w'igihugu. Amatora rusangi muri Zimbabwe yari guhera kuwa gatatu ariko haza kongerwa ko umunsi umwe wejo kuwa kane bivuye kutunenge twayibonekejemwo. Muri two harimwo ugucerwa gushikana amakarata yo gutorera ko mu bice bigwiriyemwo ivyo hagati mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagirije Zimbabwe kubangamira n'ibigira nkana amatora rusangi. Ni mu gihe igipolisi ca Zimbabwe kivuga ko cataye muri yompi abajeje guhagarikira amatora 41 congera gifata ivyuma vyabo. Abo batawe muri yompi bagirizwa ko bakoresheje amamashini nyabwonko yabo na telefone zabo mu manyanga yo kwiba amajwi. Amatora ya president muri Zimbabwe yarahanganywemo Emmerson Mnangagwa w'imyaka 80 akaba ari kwarondera manda ya kabiri hamwe na Nelson Chamisa w'imyaka 45 atavuga rumwe n'ubutegetsi.
Urakoze Diane Ninahazwe. Tukivuga kandi kuri Afrika, umuyobozi w'intwara miheto muri Sudani yagendeye ibigo vya gisirikare biri hanze y'umurwa mukuru Khartoum. N'urugendo rwe rwa mbere hagiriye kure ya Khartoum kuva imishamirano yadutse mu kwezi kwa kane. Ni mu gihe kandi ONU igabisha ko intambara ishobora gutandukira akarere kose bigashira ikiremwa muntu mu kaga. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
General Abdel Fattah al-Burhan afite umugambi wo kuva muri Sudan akajya mu biganiro mu bihugu bituranye nyuma yo kugenderera ibigo bya gisirikare mu karere na Port Sudan ahari icyicaro cy'agateganyo cya guverinoma. General Burhan nk'umugaba w'ingabo arateganya kuyobora inama y'abaminisitiri. Ingabo ze zihanganye n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF barwanira kugenzura Khartoum n'indi mijyi myinshi kuva ku itariki 15 y'ukwezi kwa kane. Burhan ejo kwa kane yasohotse ku cyicaro gikuru aho RSF ivuga ko yashyize bariyeri kandi yagaragaye muri video no ku mafoto mu mujyi wa Omdurman hakurya y'uruzi rwa Nile. Igisirikare cyakwirakwije za video za Burhan kuri uyu wa gatanu asura ikigo cya Atbara gikoreshwa mu gutera ibisasu bikomeye mu majyaruguru ya Khartoum muri leta ya River Nile. Mu gihe igisirikare cyarwaniye na RSF i Khartoum no mu ntara za Kordofan na Darfur mu burengerazuba, ibice byo hagati y'amajyaruguru n'uburasirazuba bw'igihugu byakomeje kubamo umutuzo kandi bigenzurwa n'igisirikare. Cyakora umuyobozi mukuru ushinzwe ubutabazi muri ONU Martin Griffiths mu itangazo yavuze ko afite impungenge ko imirwano yazagera muri leta ya Gizira hafatwa nk'ikigega cy'igihugu mu majyepfo ya Khartoum aho RSF yinjiye. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko abana 100,000 bafite ibibazo bikomeye by'imirire mibi kandi ko byavira mu rupfu baramutse batavuwe.
Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yavuye mu gacerere aragira ico avuze ku nshuro ya mbere kwisanganya indege ya Koroye mu Rusiya ku munsi yakorokeye mu Rusiya ku munsi wa gatatu Yevgeny Prigozhin atwara umurwi w'abagwanyi bacangiro b'Abarusiya Wagner yari muri iyo ndege yabigenga yahitanye abantu 10 bose bari muri yo. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninazwa.
Mu butumwa yacishije ejo kuwa kane kuri televiziyo y'Uburusiya, President Vladimir Putin yahojeje imiryango y'ababuriye ababo muri iyo ndege yakorotse kuwa gatatu, avuga ko iryo sanganya ari akaga. Putin muri iryo jambo yagarutse kuri bimwe mu byaranze Prigozhin atwara umurwi w'abarwanyi b'abacangero b'Abarusiya Wagner. Agira ati, Prigozhin ndamuzi kuva kera mu myaka ya 90. Yari umugabo atamenyerwa, yarakoze amakosa menshi mu buzima bwiwe, ariko yarashitse ku bintu byinshi byiza. President Vladimir Putin yongeye avuga ko muri kahise ka vuba, Prigozhin yasa nk'uwirengagiza ishusho nyayo y'ibihanze igihugu ciwe. Indege yakorotse kuwa gatatu yarimo n'ibindi vyegera vya hafi vya Prigozhin yari umuyobozi wa Wagner. President Vladimir Putin mw'ijambo ryiwe akaba yateye amashurwe abari bayirimwo bose, avuga ko bagize uruhara runini mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Agira ati, twarasenyeye ku mugozi umwe, turavyibuka, turabizi, ntituzokwigera tuvyibagira. President w'Uburusiya yabandanije muri iryo jambo asigura ko amatohoza y'icatumye indege ikoroka azofata umwanya munini, ariko agira ko yizeza ko ari amatohoza azorangwa n'ukuri. Yongera ko ati, hari ubutungane bwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI, hakaba n'ubutungane bw'Imana, ariko Uburusiya nabwo burafise ubutungane bwabwo. Indege yakorotse kuwa gatatu w'inondwi, umunsi amezi abiri yararumanye neza, Prigozhin atwaye abarwanyi bagerageje kwinjira i Moscow mu byafashwe nk'imigumuko yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa President Vladimir Putin. Ico gihe Putin yise Prigozhin yahoze ari inshuti yiwe magara umuhemu. Mu bandi bamaze kugira ico bavuga kuri iyo ndege yakorotse harimo President wa Ukraine Volodymyr Zelensky, yavuze ko igihugu ciwe ataco ciyotsa kuri iryo sanganya. Yagize ati, nibaza ko atawuyobewe ubukwiye kubibazwa. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP mu mfunyapfunyo dukesha ino nkuru rikavuga ko naho Zelensky ataduduriye ko yavuga ko iyi dosiye yobazwa President Putin. President wa Amerika Joe Biden nawe yavuze ko atakintu kibera mu Burusiya President wabwo atakiri inyuma. Ubufaransa n'Ubudagi navyo biri mu makenga y'icatumye iyo ndege ihenuka.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayadushikirije. Tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Leka ya makuru tatangule Murundi, ama shirahamu igenga kurela Murundi na muza makungu, asabi shirahamu muza makungu nu, nigisata chakata ya kazi na munu kwisi, kuongeleza kilingo chinu mwaida sanzu ya onu, kufidele kie agata ya kazi na munu, muricho yugu ingurudu shikirizwa na muginzwa na Pierre Claver nyunguru.
Amashirahamwe yigenga harimo Human Rights Watch y'Abanyamerika n'ayandi 40 harimo ayakorera iburaya muri Afrika no mu Burundi, yatangaje ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rigikeneye kugumiza ijisho ku bibera mu Burundi. Ayo mashirahamwe avunira kagohe ONU ko hamwe intumwa idasanzwe Rapporteur Special itoba igikorera muri icyo gihugu n'ibyahuha byohuhuka, kuko ku bwabo amabi yokogwa atawusemerera. Ayandi mashirahamwe yashize umukono kuri urwo rwandiko ni nka CAT Burundi, Amnesty International. Abayagize bemeza ko nabo nyene bafise amaraporo menshi yerekana ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu nk'ubwicanyi bugiramiye, ugira ica vuze wese kitagenda neza, ukunyuruza abantu, kubafungira ubusa, ihotegwa rikoregwa abatavuga rimwe na leta nk'abo mu mugambo SNL, abamenyesha makuru hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu canke abashingwa manza. Ligiteka ni rimwe muri ayo mashirahamwe ivyegeranyo vyayo bikunze gufatirwa ko mu maraporo ya Departement ya Amerika yitaho imigenderanire rirabishimangira. kuri mikro yejwe ya Amerika ashari niko yagize atwara iryo shira hamwe rimaze imyaka irenga 30 rikorera ku Burundi uburiri hanze y'igihugu afatira kucegeranyo c'abantu barenga 1,800 bishwe mu myaka 3 iheze y'ikiringo ca mbere ca president Evariste Ndayishimiye
aho rigiteka yashoye kwegeranya abantu nuvuga barenga 1,800 bishwe ibiziga bishika amajana 285 amavi yabandanya kogwa atacamira nico gituma isaba ishimitse yuko iyo ntumwa ya ONU yo kongukiringo kugira ngo ibandanye akazi kayo.
Ayo mabi intumwa idasanzwe ya ONU umunya Burkina Faso Fortune Gaeta Zongo yari yashikirije akanama ka ONU kajeje ugateka kazi na muntu mu kwezi kw'indwi guheze nkuko ijwi rya Amerika ryabikurikiye.
Bamwe baracaburagizwa mu bikorwa vyabo bigatuma nabo shaka gutahuka badahunguka. Haracari ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemererwa. Hamwe no kudahana abakora ibyaha bagakingirwa ikibaba.
Kuva genwa mu mwaka w'2021 leta y'u Burundi yamye imwiyamiriza yaranse no kumuha uruhusha rwo kubahonyoza ikirenge. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenyaho ubu u Burundi buhagaze. Mu butumwa bugufiya umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yatumenyesheje ko ataco bashimye kubivuga ko nawe biruko umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro yaheruka kubwira abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kwiyo ntumwa atakaze azo kwigera habwa ku butaka bw'ico gihugu.
Vous savez le contexte dans lequel
kuko yashizweho ku nguvu kandi twebwe dufashijwe n'ibindi bihugu vya Afrika twari twamwiyamirije n'ukuri ntitumushaka na gato kandi murabona ko n'umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye yashize imbere guteza imbere ico gisata imigenderanizo ca handi atari kuri uwo muhinga
a d'autres niveaux.
Ibi Shingiro arabihuriza ko n'amashyamba yigenga akorera mu gihugu nka Forikone F rirongowe na Gerard Hakizimana kuri mikoro yijwe rya Amerika.
Mbe twaneho gusaba ko n'ujya mu rapporteur special ko adakenewe yuko kirimo amashyamba yigenga n'umusemererwa gukora ku mugaragaro igihugu kirimo imigi itandukanye ama radio igihugu kirimo ibigo bihamye agatakazi na muntu nka Sendash Music Fitness na Statia biraboneka kujya mu buntu atakinini yoza gufasha mu Burundi.
Yamari utwara umugwi w'igihugu wigenga ujeje ugateka akazi na muntu CNIDH aheruka kwemeza i Geneve mu Swiss mu nama ya ONU ko akiragahaze muri ico gisata. Ugu rwandiko rwagarutse kandi ku kudahana ibyaha byakozwe n'abakekwa kuba arugwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi amashyirahamwe yafuswe mu Burundi yabwirizwa kurenganurwa n'ibindi. Abo bahinga basigura ko umwizero umukuru w'igihugu yatanze utajanye n'ingiro kugira ngo abarundi bahumurizwe. Abo baharanye agateka akazi na muntu bavuga kandi ko ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengio Mebunyoni ryonyene ridahagije ahubwo ko yarakwiye no kubazwa ku vyaha vyerekeye ubwicanyi n'ihotegwa ry'abantu kuva mu mwaka w'2015. Ikiringo kigira kabiri c'intumwa idasanzwe ya ONU rapporteur special kizorangira mu mezi abiri ari imbere maze ONU ifata ingingo yo kucongereza canke kugihagarika. Umwe mu bagize amashyamba yigenga akunze kuba ari Geneve ahabera amatora yatubwiye ko ibihugu byinshi bije mu matora kuri iyo ngingo bishigikiye ko ico kiringo co kongerezwa. Yamara yongera ko kwaravye ingene amakungu ashaka gusubira ku ngu bucuti n'u Burundi bigoye kwemeza ikizova mu matora. Pierre Clavier ni inkuru kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Mu Rwanda naho imiryango ishika ku 300 iba mu mazu yubatse mu bibanza no mu buryo bishobora kuvamwo intambamyi ntiramenya aho izoba iraba inyuma inkingo yashikirijwe n'abategetsi bisara cha Kigali cyo kuyavamwo imbere y'impera zo ku kwezi k'8. Inkuru twateguriwe na Sumita Kabuye.
Hashize iminsi mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya no hino mu gihugu abayobozi basaba abaturage batuye manegeka kwimuka vuba mbere y'uko imvura y'umuhindo itangira mu kwezi kwa 9. Ikigo gishinzwe guteganya gihe nacyo kuri uyu wa 4 cyatanze impuruza ko imvura y'umuhindo izagwa ari nyinshi ugeranije n'iyagwaga mu bihe bitambutse. Biniga yige Mabre uyobora Meteo Rwanda mu kiganiro hayitangazamakuru kuri uyu wa 4.
Mu muhindo wa 2023 hateganijwemo imvura iziyongera kurusha isanzwe igwa muri icyo gihembwe. Ibi biraterwa ahanini n'ubushyuhe bwo mu nyanja ngari cyane cyane ya Pasifika n'iy'Abahinde ubwiyongereye muri iyi minsi burenza impuza ndengo ayimvura dusanzwe tubona muri iki gihembwe abuzwe nka El Niño. Niyo mpamvu muri aka karere u Rwanda ruherereyemo imvura iteganijwe kuziyongera muri uyu muhimbo.
Iyi mpuruza yaje yongera kuzatanzwe n'umujyi wa Kigali ubarura imiryango isaga 2007 yasabwaga kwimuka kuko ituye mu manegeka. Kuva ukwezi kwa munani kwatangira, umujyi wa Kigali ubinyujije mu butumwa utanga ku maradiyo mu nama zinyuranye z'abaturage ukangurira abaturage batuye mu manegeka kwimuka byihuse mbere y'ukwezi kwa munani kurangira. Kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka abaturage bo mu mujyi wa Kigali bamaze kwimuka ndetse n'abagitegereje kwimuka bahora bumvikana mu bitangazamakuru binyuranye ndetse no mu nzego z'ubuyobozi bagaragaza ko uburyo bimurwamo budakwiye. Uyu mujyi uvuga ko imiryango igera ku 2007 ari isabwa kwimuka kuko ituye mu manegeka ariko bagera ku 2004 bamaze kwimuka mu kwezi kwa kane n'ukwa gatanu k'uyu mwaka. Aba bakodesherejwe inzu mu gihe cy'amezi atatu bimukira mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ariko byo bitabarirwa mu manegeka. Abasigaye basaga 3,000 bo basabwa n'uyu mujyi kuba bamaze kwimuka bitarenze ukwezi kwa munani. Aba bari bakiri mu mazu yabo. Ijwi rya Amerika ryagiye mu murenge wa Gisozi wubatse mu karere ka Gasabo ni hamwe muho abaturage basabirwa kwimuka ari benshi. Tuganira n'abaturage bamwe basabwa kwimuka nubwo bo batabikozwa.
Ubyukuri bya hantu dutuye n'amazu dufite nta mvura yayihiriko dutangazwa n'ukurerejo baje gushira towa ku mazu yasigaye. Nari mfite urupangu rurimo imiryango 13 nishyurira umwana amashuri ntawe ntegera amaboko none ngiye kwangara ntaziyonje ubwo umwana wanjye ntazongera kujya ku ishuri. Ngewe ubwanjye ndwara petasiyo, ngewe ubwanjye nzafata imiti mpawe nanda amafaranga. Tukababwira ati noneho niba nimutubwira inyubako mushaka muvuga ko atari amanegeka nibyo kuko dufite ibyangombwa byerekana ko ari imiturire, nimuze mutubwira inzu zihakwiye noneho twinanirwe tugurishe n'abashobora kububaka.
Aba baturage bavuga ko kubasaba kwimuka ari ukubashora mu bukene nk'ubwo babona na bagenzi babo bimuye mu kwezi kwa gatanu n'ukwa kane uyu mwaka.
2019 barashenye bavuga ngo bashenye inzu zo kubishanga abantu bavuyemo kugezana n'ubu baracyangara ntagifasha bafite. Noneho 2023 ejo bundi mu kwa gatanu bavuga ko basenyeye abantu 4,000. Abantu 4,000 kuba n'imiryango baba bafite. Iyo usenyeye umubyeyi usenyeye n'umwana uba kuba abo bantu bose barimo kwangara barimo kurwara bwaki nta mafaranga barimo kongera kubaha y'ubukode barimo barara mu mikoki mu bishanga mu misozi. Ni ukuvuga ngo dufite ubwoba kuko nta gihe runaka kigaragazwa cyerekana ko abo baturage bazaramirwa.
Leta isobanura ko abaturage basabwa kwimuka ari abatuye ahantu hose hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kandi iki gikorwa kireba abatuye mu gihugu hose. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude yumvikanye kuri radio y'igihugu mu gitondo cyo kuri uyu wa kane avuga ko kwimura abaturage bigamije gukiza ubuzima bwabo atari ukubahohotera.
Turashishikariza umunyarwanda wese utuye ahantu nk'aho ngaho kwibwiriza akahava. Ubutumwa tugenera abanyarwanda nuko rwose ntabwo leta gahunda ifite ari gusengera abaturage, ntabwo leta ishinzwe kurenganya umuturage. Kandi n'uwakumva wenda ahantu atuye hitwa manegeka atari byo, ibyo tubiganiraho n'ubuyobozi. Nta nubwo twimura karitsiye azisaje, ahubwo akenshi ni amazu ari muri karitsiye izi n'izi urebe ugasanga afite ikibazo. Nashyira umutima hamwe, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bizere ubuyobozi ko icyo tubereyeho ni ukugira ngo tubafashe cyane cyane kugira ubuzima bwiza, kandi ko iyi gahunda iri gukorwa mu rwego rwo kurengera ubuzima bwabo.
Leta ivuga ko ibyo ikora byose igamije gukumira ibyago bitaraza iyereye ku makuba yagwiriye igihugu uyu mwaka, aho abantu bagera ku 148 bahitanywe n'ibiza mu bice binyuranye by'igihugu cyane cyane mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ibyo biza byasenye amazu asaga 3,000 naho abantu bagera ku 2,200 bavanwa mu byabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Inama y'abategetsi b'ibihugu igize ishyirahamwe ry'ibihugu biriko biratera imbere mu butunzi ku isi BRICS barahuye mu nama. Iryo shyirahamwe yatanguye ku munsi wa kabiri w'indwi mu gisagara cya Johannesburg muri Afurika y'Epfo, yarangiye rero ejo ku munsi wa kane. Mu bibazo byashimikiwe ko muri iyo koraniro harimo kongereza igitigiri cy'ibihugu bigize iryo shyirahamwe. Ibihugu bitandatu bishasha byemerewe mu ishyirahamwe BRICS ni Arabia Saudita, Irani, Ethiopia, Misiri, Argentina na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Athanase Karayinga mu menyesha makuru w'inararibonye, akaba ari n'umuhinga yigenga mu bijanye no kumenyesha makuru ari I Paris mu Faransa. Yavuganye kandi na Emery Pacifique Giraneza anonose ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu, wewe ari I Londres mu Bwongereza. Emery Pacifique Giraneza atangura avuga kungene abona ishirahamwe BRICS.
Ishirahamwe BRICS ni ishirahamwe novuga yuko rije kongereza igitigiri uyandi mashirahamwe asa naryo ariho ku isi, ariko rikaba rifite inshingano novuga zibiri, inshingano janye n'iz'ubutunzi, ariko hakongera ko n'inshingano ya politike y'ingene isi iyobowe. Ico rero ni kintu ngira ngo dushokora nk'umwanya wo kwivugana ko kuko ishirahamwe gusa rizora iby'ubutunzi canke ngo rishimikire ku butunzi gusa le finance, ariko ni ishirahamwe ubona yuko rije gusa n'irigira competition n'andi mashirahamwe ahanini yarashyizwe n'ibihugu byo muri Occident. Ibi rero birahindura ingene isi isa n'iyobowe muri kino gihe, ariko ahanini ni ishirahamwe utovuga yuko ari ikintu gishasha kije mu isi uravye ingene isoko y'isi yubatse, ariko kandi umuntu akavuga yuko iyo soko igiye kugira ingene ikora itaho rikora kubera iryo shambi.
Nawe Athanase Karayenga, mwibaza kuba Vladimir Putin atishikiye yo ubwiwe muri iyo nama ayikurikirana akoresheje uhinga bwa none bwa video, hari ico bizohindura ko yaserukiwe n'umushikiranganda jejwe imigenderanire Sergei Lavrov kubijanye n'iyo nama, hari ico bikura ko cyane ntacho bihindura?
Vyerekana yuko abo ariko aragwanya bisa ngo nabo mu burengerazuba batsinze kuko la Cour pénale internationale de la haye
sentare mpuzamakungu mpana vyaha.
Yego, niyo yamusohoreye mutahe, hanyuma abantu benshi bahora bibaza kumbura Afrika y'epfo bazobirenga kwajwa bamutumire, hanyuma ze hanyuma berekana yuko ubutungane bw'abanyaburaya cyangwa abanyamerika atacu bumaze, ariko vyamufashe yafashe mu kamashu nk'imbere. Bivuga yuko rero ivyo ariko aranka nivyo vyamubuje gufata urugendo. Ikindi cya kabiri navuga ni uko Afrika du Sud yahamagaye ivyo bihugu bikomeye akomeye ngo bigire inama iwabo. Ni vyiza cyane je mbona yuko guhiganwa biranga uko mushinga ntayemereye haje kubivuga kugira amashirahamwe y'ibihugu byinshi mu buryo bwinshi bisangira ubutunzi bisangira ubumenyi. Ni vyiza cane je nibaza yuko atawo vyotera ubwoba, ahubwo nibatwerekeye batubwiye bati akabisho tuzanye n'akanaka, hanyuma n'ibindi bihugu vyinjiremwo urumva ko n'amako yagomba gutumirwa mugabo aramwangiye. Ariko jewe rero sibona yuko ko guhiganwa y'ubwoba ni vyiza cane, ibihugu bikoba akomeye ni vyiza ko bija hamwe mugabo ntibadubeshe. Ico nagomba guhereza ko Afrika y'epfo yego yaserukiye ibihugu byose byo muri Afrika muri iki gihe, ariko Afrika isa n'ukumeza n'urubuga rw'umupira abantu baza gucira nta ruhara runini ifise nagomba gushikiriza.
Yego, nashaka ndabaze namwe Emery Pacifique, n'uruhe ruhara iryo shirahamwe BRICS rishobora kugira ku rubuga mpuzamakuru? Naje kuvuga ko guhiganwa atari ikintu kibi kandi amashirahamwe nk'aya atari ikintu gishasha.
Uruhara iryo shirahamwe rishobora kugira ni runini gose. Hariho ibintu bibiri nibaza yuko bikomeye ku bijanye n'iri shirahamwe. Ica mbere nuko dusanzwe tuzi yuko ishirahamwe ryasa n'iryo ryari ishirahamwe ry'ibanki nkuru y'isi yose, iri naryo turazi abarishizeho, turazi ingene ryatanguye ahanini Abanyamerika n'ibihugu by'Abanyaburaya. Ni ishirahamwe rikoresha ihera rimwe idolare, hanyuma rikaba risa n'uko ingingo zose zifatwa n'Abanyaburaya ya na Amerika bagihariye, hanyuma rikaba ridandaza ku isi yose atawe bahiganwa. Urumva rero haje irindi shirahamwe ry'ubudandaji nk'iri, bisigura yuko isoko itaba ikibaye iy'umuntu umwe. Aha ndiko mvuga ku ruhande gusa rwa mondialisation na finance mondiale bijanye n'amafaranga ku isi. Aho urumva icyo ni kintu cya mbere giteye uruhagarara Abanyaburaya cyane cyane Abanyamerika, bujyaye tuvuga Abanyaburaya ahanini bihetse kuri Amerika. Rero wiyumviye yuko ku isi jewe nawe ubu turiko turavugana kuri telefone hariho transaction hariho amahera ariko aravunjwa mu madolari imbere yuko jewe nawe tuvugana ibyo bikaba ariko biri ku isi hose hamwe hoza uwundi muntu nawe avuga ati natwebwe iri hera rizovunjwa ku isi yose umuntu adoshaka kugura hagati ya Brezil n'u Burundi ikawa atarinze gukoresha idolari rya Amerika ibica bituma isoko izimbuka ico n'uruhande rwa finance uruhande rwa influence politique angira two bivuga mu mwanya
aka tuza ku mirongo ya telefone adufise twagira Yezu Marcel uratwumva
ndabumva neza cyane
udutaya kamurihe
ndi Kigali mu Rwanda koko ni Marcel nta bintu byinshi nzi kuri uyu muryango wa BRICS ariko ndashaka kubaza abatumirwa bizazo ndabishingira ku mibereho y'imiryango mpuzamahanga usanga ibamo nyumukabona bamwe baravamo twabonye bwongereza ejo bundi gusohoka umuryango w'ibihugu by'Uburayi tubona bihugu bimwe na bimwe bihuriye mu miryango runaka ariko ukabona ibihugu hari ingingo zidahuzwaho kubera ko agahugu muca kandi wako kuko tubibona tunatanagiye kure na hano iwacu ubona ko kugira ngo East Africa Community ihuze ifaranga rimwe bikikomeje kugorana Afurika yunze ubumwe kugira ngo kibe igihugu kimwe abantu bisanzure n'isoko rusange babirirwa barashyiraho ubona ko byakomeje kugorana ibyo bigatuma ngira rero ikibazo giteye gitya ku kwigobotora idolari rya Amerika ku banyagihugu batandukanye bahurikiye muri uyu muryango ko Amerika n'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya bisanzwe bireba nayo ingozi y'ikeba ntabwo bishobora gukurura intambara ya gatatu y'isi yose izaba atari intambara y'amasasu atari intambara y'ubutita ahubwo akaba ari intambara ishingiye ku bukungu ku buryo bya bihugu rwanda rugufiya aribo bazabihomberamo ibi bintu baramutse babyemeje ko ibihurikiye muri uyu muryango twabonye ibihugu 20 nabyo bishaka byanditse bisaba ko byakwinjiramo baramutse bemeje kwitandukanya n'idolari rya Amerika Amerika ntishobora gufata kuko tubona ko politiki ya Amerika yivanga mu butegetsi bwite bw'ibindi bihugu kandi ntibyakorera intambara ya gatatu y'isi yose idashingiye ku ntambara y'amasasu cyangwa ubutita ahubwo intambara y'ubukungu noneho bigatuma rubanda rugufiya noneho dupfa duhagaze ntabwo byateye ikindi kibazo ko twabonye ko Afurika yarifashe ku bijyanye n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya
murakoze reka Atanase Karayenga mu mwishure
akantu gatoya gusa ngomba kongera ko ku byo mushura ntaye meri yavuze nibyo isi sana n'ishamba harimo ibikoko by'ibindi ariko ubiravye neza muri Afurika turi mu ishamba harimo ibikoko byigemura biryoherwa n'ukuribwa n'ibindi hari abantu batwara muri Afurika bagemura Afurika bafasha ibyo bihugu bikomakomeye kudusahura kutwiba hanyuma nibonogereranya n'ibyo bikoko biryoherwa n'ukwigemura kubwe babirye bibona ibyo nabyo n'ibindi twogaruka koko mu by'ukuri ubukene bwa Afurika ntiburi mu matungo buri mu muswe buri mu ndero mu mashuri muri kaminuza ariko igihambaye umushinga ntavuze ati none ibyo bintu ntibishobora gukwega ingwano nta muntu yifuza ko hoza ingwano ari ya gatatu cyangwa iya kane cyangwa iya cumi kandi sisho cyo kwega ingwano mu by'ukuri igikwega ingwano n'abantu nka kurya kwa Putin yateye Ukraine akayitera arenze amategeko y'isi yose abantu bose bari bumvikanye yuko ufise igihugu umuntu acubahira mu mbibe kirimwo kandi byanditswe muri Nations Unies hariho abantu ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba yari yatabwa kwiyumvira ko bogira ifaranga rimwe bakaryita eco ryari gufatanya ibihugu byo muri ECOWAS hajya hariho TRANCFA n'ayandi amahera yo muri Nigeria muri Ghana n'ibihugu bindi bitari muri TRANCFA ikijya kirere cy'Uburengerazuba bwa Afurika cyose kikagira ifaranga rimwe rero BRICS ije numvise yuko ngo boca bariheba ako ni bya bindi ariko turavuga ibikoko bikuru bikuru bigomba kusurya natwe dushetse twigemura iryo faranga ryo muri Afurika turarihebye uko niko abanyafurika twama duhomba emeri yabivuze ibintu byinshi babizana bakabidukwegeramwo tutabyiyumviriye bitavuye mu bwenge bwacu mu buhinga bwacu ugasanga kudukurura
murakoze
turagushimiye nawe Fidele kandi niho turangirije ibiganiro byacu byo kuri iyi saha turashimiye abandimwe bose baduteze amatwi tukaba dushimiye na engineer Cornelius yadufashe mu buhinga bw'izuma turashimiye kandi na Nadia Taha yadufashije kwegeranya iki kiganiro turashimiye mwese kandi turabifurije umugoroba mwiza mwese aho muri hose.